ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo mugambwe Senel byabereye mu buraruko bw'umugaba mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Umushingamateka Gatongwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije, wasanzwe ari cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokrasi. Gwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora.
Iyo abatware bitiranije demokrasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe, bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo, ubugumbye, agahotoro, kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo. Mu gihe rero twimirije amatora, biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera kw'abarundi bumva mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo. Icyo twobwira mwene abo bantu rero kumbuye batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza igihugu, ni uko abarundi n'abarundi kazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi iyo nasuzuguza igihugu cyacu.
Ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe Senel ribaye mu gihe abarongoye uwo mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa. Uwagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu, tugiye kwinjira nyezina mu ihiganwa ry'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu Burundi bwacu. Abiyumvira ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise, nibateshwe bate kuko igihugu cyacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica, ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cyubakirwe ku mushinge w'amahoro uri ku iterambere rirama kandi rya bose bishinga imizi koko. Umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyangwa kubaho nabi. Nta n'uwaremewe gutotezwa, gusuzugurwa, kurenganywa nk'uko atan'ubufise uburenganzira bwo kugira nabi abandi.
Umushingamateka Gatongwasa afise akamatera abatware n'abajejwe ubutungane, aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwarira bose. Afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubako z'umugambwe Senel n'abanywanyi bawo.
Reka ntera kamo, abatware barazwi ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavavanure n'ibintu yo kuremereza abatwagwa. Ibingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwiriza n'amategeko asanzwe agenga igihugu cyacu. Nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imvura kimaze ziriko ziradusamburira zidusubirira cyane zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu. Iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose aho binashika inyamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa, ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye, birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi ugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara.
No kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ariyo Hanake na Sendede yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu mujyi wa Bujumbura, ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nk'uko abarundi batari bake bari bavyiteze. Yaba Aloyse Baricakarongo ya Hanake canke Gaspar Kobako avugira umugambwe Sendede FDD urongowe na Ronaldo Nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi mu nani n'abavyifuza. Gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2020 bagera kuri 12.